Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Mwiriwe chani mwara mwote mshitina mwe bagenzi wa Radio Nzamba Gateka Kawe. Turaba ikaze makuru uruganda kwa Radio Nzamba Gateka Kawe kwa wateguriye. Tulikumusi wakanege ni kezo ya 13.0 umwaka w'ibihumbi 2022. Amakuru aza kuwagaze kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Aba ni mubose mu ntara ya Murambya bategekwa n'umugambo uri ku butegetsi gutanga umwe wese amafaranga 1000 ngo kugira ngo ashobore kubakwa ingoro y'umugambwe CNDD-FDD. Urunani Foxker uri yaminiza inyongendo iranga intwaro y'umugambwe umwe. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Imyemeyerezo ya gisirikare ya gikomando yasubiye gutangura kuri wa gatatu inyuma y'indwi zibiri ihagaze. Imvo yo kubihagarika ngo akaba ari abasirikare indwi basize ubuzima. Nabyo nyene muravyumva muri ano makuru. Mu gisata c'inkino naho mugiye Cameroon na Cap Verde vyotsinda mu nkino zo kuri uwa kane bizoba bironse uburenganzira bwo gukina igice c'umunani gishiri ca nyuma c'amahiganwa ya CAN agira 33 ariko araba. Ano makuru mugiye kuyashikirizwa na jewe Alice Akimana musangwe ikaze mwese. Idonido ni mukanya.
Inzamba
turasubiye kuba ikaze. Imyemenyerezo yo guca inkofero rwatsi rutoto bita centre commande yarasubiriye gutangura kuri uyu wa gatatu inyuma y'indwi zibiri zari ziheze yarahagaritswe. Imvo zari zatumye ihagarikwa ngo n'urupfu rw'abasirikare indwi mu kiringo c'indwi ya mbere iyo myemenyerezo itanguye, aho bavuga ko abapfuye bahitanywe n'amahiri bakubiswe n'abigisha ibyo byigwa bya gikomando abo bita aba instructeur. Nkuru twateguriwe na Parfait Mudasigana.
Amasoko ya Radio Nzamba Gateka Kawe mu basirikare bo mu ntara ya kabiri ya gisirikare igitega asanzwe habera imyimenyerezo y'igikomando amenyesha ko imyimenyerezo yo guca inkofero y'urwatsi rutoto bita komando yasubiye gutangura kuri uyu wa gatatu nk'isaha zine inyuma y'indwi zibiri ihagaritswe. Ikaba yatanguye hari intumwa zo mu biro bikuru bya gisirikare zari zishikiye igitega. Iyo myimenyerezo itanguye bivugwa ko hari ibintu byinshi byahindutse. Abasirikare batandatu bakekwa kuba baragize uruhara mu bikogwa byo kugirira nabi abasirikare bariko barakora iyo myimenyerezo kugezaho indwi muri bo bahasiga ubuzima bararungitswe gukorera handi ibyo bita mutation disciplinaire mu rurimi rw'Igifaransa. Abo nabo ni ntwazangabo yarirongoye ibyo bikogwa bita commandant centre hamwe n'igisongerezi bari kumwe n'abasirikare basanzwe bane. Amakuru ava mu basirikare avuga kandi ko amatohoza ya sentare ya gisirikare bita auditorat militaire mu gifaransa abandanya. Abasirikare bazokwagirwa n'ivyo bikorwa byo gusinzikariza ubuzima bagenzi babo bari mu myimenyerezo gushikaho basiga ubuzima bazoheza bakurikiranwe na sentare ya gisirikare. Tubamenyeshe ko igisirikare cy'u Burundi atana kimwe kirashima gushikiriza kubyashikiye abasirikare kare bapfuye bari mu myimenyerezo y'uguca inkofero y'urwatsi rutoto bita brevet commando mu gifaransa.
Arakoze Parfait Mudasigana. Abantu bagera ku ndwi barishwe ikiziga kimwe kiratogwa mu matariki ya nyuma sozera umwaka w'ibihumbi 2021 mu karere ka komisariya y'igipolisi mu buseruko. Ibyo bimenyeshwa na Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no wa kane mu bijanye n'ingendo umutekano wari wifashe mu minsi ya nyuma isozera umwaka. Umuvugizi w'igipolisi avuga kandi ko muri ako karere wabaye amasanganya agera ku munani mu mpera z'umwaka yahitanye abantu bane abagera ku 14 barakomereka. Tega matwi Desire Nduwimana avuga igipolisi cy'u Burundi.
Kirundo komine Vumbi itariki 31 Kigarama 2021 umwana w'umukobwa yarahasize ubuzima aguye mu isanganya ryo mu ibarabara. Abajeje umutekano barahitse barabona ivyabaye. Komine Gashoho umusozi Muzingi itariki 17 Kigarama 2021 umufasoni Kabagabire n'umwana wiwe Liese barishwe n'inkozi z'ikibi zitashotse zimenyekana. Abajeje umutekano barashoboye gufata abantu batatu bikekwa ko icyo caha kugira ngo habe amatohoza. Komine Mwakiro umusozi Gahemba itariki 17 Kigarama bibiri na mirongo ibiri na rimwe umutambakazi w'imyaka mirongo itandatu yagenda na ubumuga bwo mu mutwe yaragandaguwe uwikeze ko icyaha yitwa Denis Ndayishimiye yarafashwe n'inyamiramabi ku mvu z'amatohozi komini Gashoho umusozi mugenjwa itariki ya mbere y'ukwezi kwa nzero bibiri na mirongo ibiri na kabiri abanyagihugu batoye mu Ibuye ikiziga cy'uwitwa Claude Apollinaire w'imyaka mirongo ibiri n'umwe abamwishe ntibaramenyekana mugabo abantu batanu bikwika ko icaha barafashwe ngo bakorwe ko amatohoza komine Muyinga umusozi ruganirwa itariki 22 Kigarama 2021 mugabo azwi ku izina rya Ntagahoraho Pamphile yarishe umugore wiwe akoresheje umupanga yaciye yahura mu kunywa ishano icatumye ivyaha bikorwa bitaramenyekana komine Gasogwe umusozi Bihogo igenekerezo rya 4/0/2022 uwitwa Toyi Innocent yazimanganije ubuzima bw'umugore wiwe impamvu ngo ni uko umugore yari yanse kumwugururira umuryango iyo nkozi y'ikibi yarafashwe kugira ngo ikorwe ko amatohoza komine Buhiga umusozi Kayange mu ijoro ryo kuwa 20 uca ari kuwa 21 Kigarama umutama yitwa Barumwina Silvestre w'imyaka 60 yarishwe ariko aratahiwe abakoze iryo bara ntibashobotse bamenyekana komine Buhiga tariki 27 Kigarama 2021 umukenyezi yitwa Kamaliza Mariam yakubise umwana wiwe Keza Kimana Nasra gushika aramwica amwagiriza ngo yatutse umutamakazi Sifa uwo mugore ariko arakurikiranwa imbere y'ubutungane muri ako karere kose k'ubuseruko habaye amasanganya 8 yahitanye ubuzima bw'abantu 4 abashika 14 barakomeretse
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucanco rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
ana makorote yabananize imuramvya urunani force que ruhurikiye mu mashiramo adahanira ibyicaro bya politique ruriyamirizwa itozwa ku ngubu y'amafaranga igihumbi ku kwezi mu kiringo cy'imyaka 5 iryo tozwa ry'amafaranga ririko ritegekwa abigisha bose mu ntara y'uburezi ya Muramvya amafaranga ngo nayo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nyuma y'inama yahuje abayobozi b'amashure mu makomine Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani force aributsa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ko ibihe by'intwaro y'umukazo y'umugambwe umwe byarenganye ngo bagerageze bagendera amategeko agenga igihugu kurikira Ernest Nkurunziza
muri iyo nama no mu manama yakurikiye ku rwego rwa komine no ku rwego rw'amashuri guhera itariki 10 z'ukwa mbere muri uwo mwaka haramenyeshejwe ko utazoyatanga azofatwa nk'umugaraji adashigikiye leta y'u Burundi gushika uno munsi rero abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD baramaze kwemera iyo ntererano ariko abari mu yindi migambwe baracanana ariko bafise amakenga menshi ku mutekano wabo mu nama yabaye itariki 6 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka utanguye yahuje abayobozi b'inyigisho ku rwego rw'amakomine n'amaekofo mu ntara ya Muramvya abarimu bose atanumwe avuyemo bategetswe kwemera ko bazotozwa ku mishahara yabo ku kwezi mu myaka 5 guhera mu ntango z'uyu mwaka dutanguye amafaranga 1000 azofasha kurangiza ibikorwa by'inyubakwa nkuru y'intara y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD biteze ko inkurikizi zishobora kuba mbi nyabujya iterabwoba bagirwa atari agaseseshwa muri twashaka kwibutsa rero umugambwe CNDD-FDD ko ibihe by'umugambwe umwe rudende mu Burundi byaheze yuko imigambwe myinshi yemewe mu gihugu ko bosubiza rero agatima mpembero bakubaha kandi bakubahiriza amategeko y'igihugu
Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa urunani Force umakuru wadanye n'iby'impunzi naho urunani Fodibe ruhurikiyemo abarundi baba mu bihugu bya Buraya rwatewe umutima uhagaze n'iyene impunzi z'abarundi baba mu makami ari mu gihugu cya Tanzania nduta na Nyarugusu ziriko ziraburabuzwa n'abategetsi b'ico gihugu kugira ngo zitaye ku nguvu ugo runani rukababazwa nuko ico gihugu cya Tanzania kibikora aho nyanzwe amategeko mpuzamakungu cateye ko igikumu yerekeye gukingira impunzi Runani Fodibe rusaba leta ya Tanzania amwe n'ishyirahamwe rirabi by'impunzi HCR gukora ibishoboka kugira ngo izo mpunzi zihagwe gateka zikwiye tega amatwi Oscar Butare arongoye Runani Fodibe
Runani Fodibe ruranegura inyifato y'abategetsi b'igihugu cya Tanzania aho badasiba kuburabuza no kwaka ibintu byabo abarundi bayisabye ubuhungiro ivyo bigakorwa mu ntumbero yo kubatwara ku nguvu yo kubatuma batabakomboka bagataha mu gihugu cy'u Burundi twagomba kwibutsa ko Tanzania iri mu bihugu byateye umukono ku masezerano mpuzamakungu yo mu 1951 yerekeye impunzi n'uburenganzira bwazo Tanzania mu gukora ibyo bintu mu gukora iyo maroregwa ibiriko irarenga kuri ayo masezerano yo nyine yashize ku mukono ivyo bigakogwa ASER amakungu yose arorera kandi atana kimwe yavuze ko tukavuga tuti nibyaba ibyo bintu biriko bikogwa leta ya Gitega ibifisemo uruhara leta ya Gitega ibifisemo ikintu biziko ahubwo tugasaba iyo leta ko yokora ibishoboka byose kugira ngo impamvu zatumye abarundi bahunga impamvu zatumye abarundi batabakomboka zihinduka muri ico gihe abarundi bonyene ubwabo bazotaha kuko barabishaka twagomba gusaba abategetsi ba Tanzania guhagarika iyo ngendo igayitse ivyo bikogwa bigayitse atakirinze gusabwa twagomba gusaba ASER ikore ivyijejwe kugira ngo ico gihugu ca Tanzania nikibandanye kigira ibikogwa bituma uburenganzira umutekano w'abarundi bahunze igihugu cy'u Burundi bakaja mu gihugu ca Tanzania ubangamigwa kandi uburenganzira bwabo buhonyangwa
Imbere yuko dusozera n'amakuru twariko turabashikiriza mu nkino 12 zimaze gukinwa mu gikombe cya Afrika cya 13 hinjiyemo ibitsindo 12 ibihugu byo mu buraruko bwa Afrika bikaba bitariko biritwara neza nkuko byari byitezwe kiretse Maroc kuno wa kane igihe Cameroon na Cape Verde byotsinda bizaba bironse itike yo gukina igice cy'umunani gishyira cya nyuma Idonido na Ben Atserakan
Mugina chumina ziri zimaze kuba vjara gara gaye kwa hivi ugu bimwe bimwe vjere kanyeko vjinje mwini zonhino vjite guwe bihagije nibindi vjaha abuga ama higwa riko vjit kwa ena imuru kino guambere Mugugu vjit kwa eneza kwa vuga Kamerune alina omugu mazeku tindi vitindo wibiri imuru kino rumge Nigeria ila hie misiri isu mbijo imwe vigara gara omugu wa mari na Cote d'Ivoire Harigero nibi ugu vitari vjite zgue aliko vjata anguye neza Inka Gambia yaronse intsinzi ya mbere mu gikombe cya Afrika ico gihugu gikinye ubwa mbere gitsinze muri Tanzania. Twonavuga kandi Cape Verde yatsinze Ethiopia. Imigwi imwe rero iri no mu bihangange by'umupira w'amaguru muri Afrika yaratsinzwe mu rukino rwa mbere aho twovuga nka Misiri, Tunisia na Ghana bishobora gusezera mu mahiganwa igihe byotsindwe ubugira kabiri. Eka Nigeria ifise ico gikombe itisubiye ko nayo nyene bishobora kuyikomerana. Iyo iganwa rero ririko rirabera mu gihugu cya Cameroon yinjiramo ibitsindo bike ibi bituma ni byinshi hari ubushobozi budasanzwe butorohereza abakinnyi b'imigwi myinshi ikoresha abakinnyi basanzwe bakina ku mugabane wa Burayi eka n'ababa mu buraruko bwa Afrika biranaturuka kandi ku myitegura itagenze neza kuri iyo migwi ifise abakinnyi i Burayi kuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi yagetegetse ko imigwi irekura abakinnyi guhera itariki 3 z'ukwezi kwa mbere ivyatumye hari abataronka akanya ko kwitegura hamwe n'abagenzi babo Kuri ivyo hiyongera ko ikiza cha COVID-19 gituma abamenyereza badashobora gukoresha abakinyi babo uko bavyifuza. Ibindi bitariko biragenda neza muri iryo higanwa ariko rirabera muri Kamerune, ntitworeka kuvuga muhagarikizi Janice Kazwe yamuka muri Zambia yarayakoze amakosa akomeye guhagarika urukino rwahuza Mali na Tunisia kabiri kose rutarahera. Uwo muhagarikizi yaba yarafashwe n'indwara yo mu mutwe akaba yajanywe kwa muganga kugira bamusuzume nk'uko bimenyeshwa n'ujejwe ico gisata muri kafe. Ivyo rero vyaraye bibaye harabavuze ko bidatangaje muri Afrika ariko biherutse kuba mu gihugu ca Espagne mu rukino rwahuza Grenade na Sevilla.
Arakoze Beni Akserakana ninonga kandi duciye dusozera makoto ariko turabashikiriza mwakoze mwese abari ko badupurikira bagenzi bacu badufashije kuyegeranya turabakengurukiye ari sakimana nariko ndabashikiriza ndabifurije kuroraningwa mu banyu naho ubutaha.